Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda muri iyo neza nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni ku munsi wa Mungu itariki 14 y'ukwezi kwa mbere umwaka 2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Frederic Nkundikije. Mbere yuko dutangura ikiganiro muri sanga cacu cy'uyu munsi, nashaka gutangura kwifuriza abarundi bose n'abanyarwanda umwaka mushasha muhire uze wabere umwaka w'amahoro n'amahonda. Uko umwaka mushasha utanguye abantu barakubitiza akajisho inyuma bakaraba ibintu baranguye canke batashoboye kurangura umwaka urangiye kugira ngo bafate ingingo zotuma biteza imbere kurusha haba mu vyerekeye amagara meza, ubutunzi canke imigendanire myiza n'abandi, arivyo bita mu rurimi rw'Igifaransa resolution. Mu rwego rwa politike naho nyene abarongoye abandi haba mu migambwe canke mu mashirahamwe hamwe n'abanyagihugu basanzwe barihweza imigambi batashoboye kurangura mwaka urangiye kugira ngo bafate ingingo zotuma bashobora kurangura imigambi bishinze. Mega ku giti cyanyu ibintu mugiye guhindura mwibaza ko byofasha mu kwiteza imbere canke mu gutsimbataza amahoro n'umutekano mu Burundi n'ibihe. Mbega abanyapolitike bobo mubasaba iki muri uyu mwaka? Mu kiganiro muri sanga cyo munsi twatumiye abashinganahe bagiye kwihweza cyane cyane ibintu byoshirwa imbere muri mwaka dutanguye kugira ngo ituze igaruke mu Burundi ubutagisubira inyuma. Turi kumwe na ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye igeze kandi kuba umushikiranganji ajejwe indero n'inyigisho mu Burundi. Muri neza ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye.
Muri neza Frederic Dahaye na muri neza abatwumviriza.
Murakobe ngaho i New York.
Amahoro mugenzi.
Akabeho kabagejeje hehe?
Biko turamenye akazuba kaje no munsi hoho ni vyiza.
Ni vyiza cyane gose. Turi kumwe kandi na ambasaderi Edouard Izimana serukira u Burundi i Moscou mu gihugu cy'u Rusiya. Mwiriwe neza ambasaderi Edouard Izimana.
Mwiriwe neza ndahaye mwiriwe abatwumviriza bose hamwe n'abatumire. Hanyuma nashaka mfata aka kanya nifurize umwaka mushasha mwiza abarundi abatwumviriza bose. Ndabifuriza ko babera umwaka w'amahoro n'amahonda. Murakoze.
Murakubingaho rero i Moscou.
Yego, n'amahoro n'amahoro turashima.
Yego, me turi kumwe kandi na Leonard Nyangoma umukuru w'umugambi CNDD akaba kandi yarigeze kuba umushikiranganji w'Urundi ajejwe intwari yo hagati akaba muri iki gihe ari mu gihugu cy'u Faransa. Mwiriwe neza umushikiranganji Leonard Nyangoma.
Mwiriwe neza Frederic. Mwiriwe neza Gamariel. Mwiriwe neza Edouard, ndaramukije kandi n'abarundi bose bari kubaratwumviriza. Nkaba mboneyeho akaryo ko kubifuriza bose umwaka muhire mushaca mwiza w'umwaka 2018 bagira amagara meza, amahoro mu ngo zabo, bashobore no kuva mu kaga barimwo muri ibi bihe.
Namwe ngaho mu Faransa mumeze neza?
Ego, turakomeye turadundega.
Ego, mireka dutangure kuri mwebwe nyene mushikiranganji Nyangoma, ikintu mubona gikwiye guhinduka kugira ngo ituze igaruke utagisubira inyuma mu Burundi nibi?
Mu bintu bihambaye cyane kugira ngo igihugu cyose kibe mu ituze, kibe mu mahoro n'umutekano n'amahoro mu nda n'amahoro mu ngo z'abanyagihugu. Mbuze umutekano kuko umutekano ari muke gose, kandi kibabaje umutekano ugasanga uhungabanywa n'inzego ahanini za Leta. Icyo ni ikintu gikomeye cyane cyoweza gutorerwa umuti kugira ngo hagaruke ituze mu Burundi. Amahoro mu nda n'ibiki ntashobora kuba mu Burundi igihe abantu bakenye, igihe abantu bashonje, igihe badashobora kwiyunguruza, ibyo byose.
Ego, be murafise
yambaye nuko
murafise mushikiranganji
yubahirizwa mu gihugu nk'ibi byo mu bintu biteye umudugararo muri ino minsi numva kare ni ibi by'amabwiriza yo guhindura ibintu bashingiro. Nk'ibyo ni ibintu byari bikwiye guhagarikwa vuba bwangu.
Yego, muravuze ikibazo cyuko inzego z'umutekano arizo zoba zihungabanya umutekano, ivyo murabifite ivyemezo, ico kibazo turagaruka ku mukanya, ariko reka tubaze na ambassadeur Edouard Bizimana ibintu abari ku butegetsi bohindura kugira ngo ituze rigaruke mu Burundi muri mwaka nibi cyanke ibintu abarundi muri rusangi n'abari mu migambo itavuga rumwe na leta mubona bohindura kugira ngo ituze igaruke nibi.
Jesse novuga ituze rigaruke nobaza ko ahubwo koba gutsimbataza kuri tsimbataza kuko rirahari mu Burundi, abarundi bari mu mahoro, barakora ibyo basanzwe bakora imirimo yabo ku munsi, hanyuma mugabo urumva ibyo kokwa ntibike kugira ngo abantu babandanye batera imbere. Intambwe twateye tubitsimbataje ni ibyo byo gushimikira cyane cyane kurwanya ubukene, hanyuma no guha akazi abo batagafise kugira ngo abarundi bishyire bizane nabyo kugira ngo independence ubwigenge bwa politike bushyigikirwe n'ubwigenge bwo mu iterambere n'ibijyanye n'ubutunzi kugira ngo umwe wese aronke icyo acisha ku munwa. Nibaza ko ibyo ari byo nabashimikira ko cyane.
Egome namwe ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye ibintu mwibaza ko byatumye ata ntambwe igaragara iboneka mu biganiro vyahuje abarundi n'ibihe, ikintu mwosaba impande zose ni ikihe, ikintu impande zose zohindura ni ikihe?
Nagira bwa mbere mvuge kumbure singira nk'abandi, nibaza yuko tutokwihebura ku biganiro byabuze aho bishika biri naho bigeze, kandi biteza kubandanya kuko Burundi ukeneye amahoro nk'uko muheje kubivuga. Nagomba rero kuguma kumbure duha intege abatuserukira muri ibyo biganiro baronke n'ingene bukwama bitwararitse ko amahoro yugaruka mu gihugu. Abarundi ntibakeneye ubagaburira, bakeneye ubaha amahoro kugira bakore bashobore kuryama bagira itiro bukeye baje gukora badahugumbwa. Ariko muri ino minsi heze murumva yuko isagasijwara muri amahoro yarabuze mu gihugu, nicyo kintu gihambaye cyane rwose. Inzego zose mu gihugu rero za leta n'izindi zose mu gihugu byoba byiza bishyize hamwe kugira ngo tugarukane amahoro nko mwavuze ituze mu gihugu. Umurundi wese anyotewe ukora utwiwe uhembwa n'ubwira gute avyuke ashobora kuja ku murimo wiwe adahugumbwa, avyuka umwana aja ku ishure nawe aja kurima adatinya ku mwana agira icyo ashimurikira mu gihugu. Ivyo rero ni ibintu nibaza yuko ari ikintu c'abarundi bose boshimikira ko, ariko tukasaba yuko twokwamana ingoga z'uko amahoro azogaruka twihebure na gatoya.
Hari nkuko twabivuze mu ntango ukumwa kutanguye, abantu benshi barafata imigambi yotuma biteza imbere, ariko turazi ko kuva habaye uruhagarara mu Burundi habaye ibibazo bihambaye cyane rwose birimo byashikirijwe n'abarundi kuri radio Ijwi ry'Amerika. Ikibazo gihambaye cyane rwose bashikirije akaba ari uko abarundi basana batavugana ukuri. Ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye icyo ni kibazo gihambaye cyane rwose, mbega hokorwa iki kugira ngo abanyapolitike kandi abarundi basanzwe bavugana ukuri kugira ngo bave muri izo ndyane bamamo?
Ngira ngo amakuru asha ku radio ni menshi. Sinibaza ko abarundi bose batavugana ukuri, sibyo na gatoya. Mugabo nibaza yuko kugira tuvugane ukuri uko twoja ku maradio cyane cyane nuko twoshira mu gaciro hajya duherereye iwacu. Mbega amahoro ariho ahungabanywa n'iki ngaha iwacu mu gaciro muri leta muri leta? Ati none kubera ko abarundi baba bafite amahoro ariho kandi tubarongoye tubona ko ari byiza ko bavuga bati ariho, rero leta irafite akazi ko kwicara ikibaza none amahoro abuze hehe, ko abarundi bidoga abuze kubera iki? Igihe rero abantu bari imbere y'abandi badashize mu gaciro ngo barame ingene bahinyishurize abarundi babaza, n'ubu nyine turacari kure. Abarundi rero ntibobwira ku radio gusa harabuze amahoro, uko ni ukwidoga. Ariko abarongoye abandi ntibokwidoga, bo kwibaza bakaraba ko ari byo kugira barondere inyishu bo habo barongoye kugira ituze ligaruke mu gihugu harakeneye rero ibiganiro byaba bari imbere y'abandi ora numva abantu bavuga barahamagara umuntu muyinga ngo yari ku isoko warahandi aragowe ntashobora kubabwira ijambo rirongora abandi abaserukira abandi mu gihugu barakwiye kuvuga abashinga amateka aba muri leta y'u Burundi abarongoye amakereziya bari imbere y'abandi murabaha ijambo bashikiriza abandi kugira barya bavuze ku maradiyo baronke ubaje imbere baronko bakurikira nibaza ko kibuze ico kintu abarongoye abandi ntibavuga ngo babwire abarundi ko borema ko babone iyo babajanye
icyo kibazo reka tukibaze na ambassadeur Edouard Bizimana ni kibazo gihambaye cyane rwose hari n'abavuga ko indiane zose zavuye ku kuntu abarundi batashaka kuvugana kuri kungorane cyane ku muzi w'ingorane bo bafise icyo kibazo cyo kutavugana ukuri mu kibuga kw'iki ambassadeur Edouard Bizimana
yego murakoze cyane mugabo nagomba mvuge yuko abatumire tuko turaganira tutahurije ku bintu bimwe bimwe abavuga ko tamahora bari ari mu Burundi sinzi iyo babikura kuko narumbirije ingene abashikiranganje meme n'umukuru w'igihugu yavuze ashikirije ijambo abanyagihugu ku mwaka mushasha baravuga ivyaranguwe mu bice bitari bikeyi mu bisata bitari bike ariko rero sinumva yuko umuntu arabye ko yovuga muri rusange ngo nta mahoro hari mu Burundi mu Burundi hari amahoro kuko nta muntu ndumva avuga yuko atashobora kuja gukora ico akora canke ngo hari ingwana hanaha naha mu bice byose by'ibihugu harimo umutekano ingorane dufise mu Burundi n'ahandi zirahari ari ingorane z'ubusuma canke z'ubukene hose birahari mugabo nibaza yuko nk'uko ambasaderi Gamariyeri yabivuze igikuru nuko abantu ndibasokwihemura bakabona bati dukeneye iki dushoboye iki ico twokwikora twebwe twenyine ni ikihe ico abagenza ababanyi inshuti z'u Burundi zo dufasha ni ikihe mugabo cyane cyane abarundi bakaba ari bo bafati ya mbere ibyo bakora bashobora bakabikora hanyuma bagasaba ubafasha ubunganira mu nyuma mugabo batanguye nico rero je mbona gikenewe cyane kandi urazi mu Burundi bariko barabikora hanyuma nagomba mvuge rero ngaruke kuri iki kibazo mwavuze muti igituma abarundi batavugana ukuri iyo ni ngorane ikomeye cyane kuko ugiye kurondera umuti w'ikibazo ikibazo kitari cyo utakicije neza n'inyishu utora siyo uza gutora ibintu ataho bihure ataco bifasha nibyo bize rero bariko baravuga bati abarundi bakeneye kuraba ingorane zabo bakazi shira ku murongo bakavuga bati nizi hanyuma bakarondera inyishu niba cyane cyane haba nkuko uheje kuvuga yabivuze abarongoye abandi bagatanga inzira bakerekana bagatanga umuco hanyuma abanyagihugu bobo baca bashigikira kuko murazi nk'ibyo baza kuvuga ngo bariko baraganira baganiza arusha baganirira ahandi usanga ibintu ingorane z'ukuri batazivuga bazitinya kugira ngo seteje bamwe babe bararonka utwo bifashisha ariko nibaza yuko ibibazo bimwe bimwe babitinya batagomba kubivuga kugira ngo bamwe babe baraba
duhereye
bararonka nyine boba baravugwa cyangwa amakungu abana bavuga
yegume
cyo nibaza
mushya nta nyangoma duhereye kuri ico kibazo nyine cy'uko bamwe bavuga ko ari amahoro mu Burundi abandi bakavuga ko atahari icyo sikibazo gihambaye cyane rwose abarundi batavuga n'ukuri mbega abantu bo babahanze babashaka ko mu Burundi hataba amahoro kugira haboneke iki cyanke abantu bo mu Burundi bavuga ko ari amahoro atari amahoro icyo kibazo mu kivuga kwiye
bo icyo kibazo kirajanye n'icyo abajije tugituma abarundi batavuga n'ukuri no kuri ibi bijanye n'amahoro urumva n'ubu hariho turiko turahendana ikintu uko kivuga uko kiri nta mahoro ariho mu Burundi nkuko numvuma ambasadere ariko arabivuga urabona n'ubundi turiko turabwira turiko turabwizanya ukuri hari igihe nibyo ukuri mu ntwaro zagiye zirakurikirana za kera z'igisoda abantu hari ibintu bibazo bimwe bimwe bashaka ko bagasha ibibazo by'amoko abahutu n'abatutsi mugabo mu ngo zabo canke bihereye babivuga ariko byari byaheze ubu rero muri ibi bihe kubera hari intwaro y'iterabwoba y'umukazo nicyo gituma abantu batabwizanya ukuri nicyo gituma nangaha turiko turaganira abo bashinga nawe turiko turaganira dusangiye ijambo abashinga ntahe bafise experience bamaze kubona ibintu n'ibindi ubu rero nta mahoro ariho nta kubwizanya ukuri kuri yo kubera iterabwoba riri mu gihugu uvuze ukuri baca bagupfunga canke no gupfuga apfa canke ukangara hoba amahoro gutega yemwe mu gihe hari abarundi b'impunzi bashika ibihumbi 500 abandi baguma bahunga numvise ko nari n'abari bahungutse basubiye mu makambi ubwo ntawuzi icyabasubijeyo rero nta mahoro ariho tubwizanya ukuri none ho kugwikingira ngo turaja kubigaruka ko ariko igihambaye abagarukana amahoro bwa mbere mu gihugu umutekano babijejwe imbere y'abandi bose ni leta bavuga nk'uwera ubibukuru gakwira hose leta itanze akarorero neza igashira ikare ku mwidegenzi ugasubira kuboneka mu Burundi abantu bagahunguka urabona abanyepolitike bari hanze nka jewe ugira nashaka kuba ngaha mu Faransa nk'uko warembajije nashaka kugenda gutanga umuganda guterera igihugu cyanjye ari ibyiyumviro
ibyo bitugarukana kuri cya kibazo twavuga mushyira na Nyangoma ikintu ku gatwe kanyu k'umunyapolitika ikintu mwohindura kuko iyo ni yamvugo yo mu myaka iheze mu mwaka uheze ikintu mwohindura kugira ngo ibintu bigende neza kurusha
n'iki nishimye ndakubwira kuva na kera sinamye ntinye kuvuga ukuri kandi narabihowe urabona kuva ku ntwaro za kera naravugisha ukuri hari naho bakumbura rimwe na rimwe mugabo ntibamvunge kuri intwaro ya Sénat de Députés ku mwaka w'2005 naravugisha ukuri nkasohora raporo uko amezi atatu aheze arangiye y'ibintu bitagenda neza kandi nkatanga n'inyishuro ingene buhindura aho kumbera aho kushimira abaca banyiruka ko nkama nahunze nkasubira nkagaruka mugabo sinaretse niyo gituma rero icyo nuvuga nuko icyo kugwa kubwanje gihe kubwanje sinzohindura kandi ndakuze zo mvugisha ukuri umuntu yihera ko wenyine hanyuma icyo dusaba rero cyane cyane ni leta nitegeza kugarukana umwuka mwiza mu gihugu ituze niyo yubahura abandi ikareka gutoteza abantu ikaduha akarorero nko muri ino minsi igafungurura bajya bose
mushyira Nyangoma ndabasaba mu mpe nyinshi ngufi ngufi ndabona akanya kariko kagenda reka tubibutse ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradio Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Leonidas mwiriwe neza
amahoro neza nyakubahwa
amahoro muri hehe
ndi mu Kirundo
akazi na Kirundo ninde
ndi mu Kirundo muri komine Ntega
izina ryawe gikirundo ninde
ndayikengurutse Leonidas
yego ndayikengurutse murashaka kushikiriza ikibazo cyangwa icyumviro
cyumviro noterera ubwa mbere na mbere mbanje kubashimira cyane ko mumpaye umurongo ku radio Ijwi ry'Amerika nongera nkengurukira n'uwo mwambasaderi aho batumire mwatumiye murakoze reka shikirize icyumviro no kuvuga abo bavuga yuko ata mahoro ahari mu Burundi n'ukuri abo ni babakeba amahoro mu Burundi arahari turajya tukaryama nta ngorane uretse yuko babandi baguma bavuga ko ata mahoro ahari baba barimo baraca intege babandi bavuka i Burundi bahunze hanze nibarimo barabaca intege bongera babyumva bagaca baza barandika mu message cyangwa bavuga yuko ngo Burundi nta mahoro ahari kandi amahoro arahari turifashe mu turafatanye mu nda nta wanjye wangura uretse gusa ko araba abantu usanga menga baratera akavuyo ugasanga baricana ari babandi nyine bamwe bitwitwa abangushi
murakoze murakoze leo nida sileka tuwaze abatumire bacu icyo bavuga ku cyumviro mukirije reka dutangure ku ambassadeur Gamaliel Ndaruzani
murakoze ndagomba gushimira mushana hayo dash ndayikengurutse donezera numvise yaraye mu mahoro iwe usanga hari amahoro aherereye ni vyiza cyane ariko amakuru adufikira jemba kure sinzi ntabizi ariko amakuru adufikira mu Kirundo imuyinga mu gihugu amakuru adufikira mu raporo y'amakungu baravuga ati amahoro ariho usanga bayivuga rero abarundi aho bari cyane cyane bari imbere y'abandi bategeka nkuko nabivuze kare ushyira mu gaciro mutindi kubera iki babivuga no izo bavuze ntibyabaye kuko bavuze ko abantu bafashe ku ntega bagapfa niba babesha abo bantu niho bari hariho bari niba bavugisha ariko niba barapfuye hari ikibazo ku ntega niba baba barapfuye Makamba canke igitega canke iburi niba batapfuye hariho amahoro ariko niba barapfuye hari kigoye kandi kigoye leta kigoye abarongoye abandi nagira rero ntuterane amajambo utabaje akoma induru tumurabe twitabe turabe ku ibyo yavuze yabyikanze nuko byamushikiye ariko kenshi byarabashikiye ku ibyo rero biriho byabashikiye abarongoye abandi barabize ikibazo kuko bategerezwa kuja kubagarukira ko kuja kubaraba kuja kubaremesha bati ntibizosubira igihe byogenda gutyo ku ndwiza ntawe zabata amahoro ariho mugabo nama numva amaradiyo yahanda abo nta mahoro ariho amahoro ariho rero nico gituma dukwiye kwikubita agashi iyo umuntu akomye induru ari umwe ntibamutabare bukeye akoma induru komine yose icyo rero ngira ngo caratugoye abantu benshi baragowe cyo gituma bahunze
egome reka reka duhe ni ijambo kandi umushana he nyango ma Leonard nawe nyine mukanye gatoye cyane rwose ku cimvuro cyashikirijwe na Leonidas
wagiye kuvuga ubishe wumva vugishije ukuri uyo mushinga ntahe Leonidas burya mu Kirundi bavuga bati uja gukira ingwara arayirata igihe abo nyene barongoye abandi batemera batabona yuko batavugisha ukuri batabona yuko amahoro ari ariho mu Burundi amahoro abuze mu Burundi nta urumva ntaho tuzoja ntaho tuzoshika ariko ndabutaya ubwo nari bisanzwe ga Leonidas yuko umufasoni nka magi yaratunze abana benshi b'imfubyi mu rurya ahunga cyangwa uyu mutama Claverre Mbonimba agahunga ndetse yaratwe no kuvuga kuko bari barashe ntiyapfagira Imana Imana irakinga nk'uko umushinga ntayegamiriye yabivuze yavuze ati raporo ziriho kandi zikogwa zikogwa n'abantu atanyugu nyinshi bafise ku Burundi abantu bahunze nabivuze ibihumbi 500 bahunga kandi n'ubu baracabana yo wewe wumva ari bisanzwe none bahunga iki
egomeye reka reka duhe n'ijambo ambasaderi
bahunga umwotsi ndikirashereka
egomeye ambasaderi Edouard Bizimana namwe mukanye gatoye cyane ico cyimviro imbere yo kudutandukira ku bandi banywanyi
umengo kibyo turiko turavuga ati ibi umenya ntuba ku yitimwe mugabo nibaza ko bimwe bimwe hari byumvikana kuko iyo umuntu aba ari mu gihugu wasabye mu buhungiro biragora ko yovuga ko mu gihugu cyo harimo hari amahoro kuko ico gihabivuze bashobora kubwira bati subire iwanyu rero dusubira kudufasha ntusubire kutubera umutwaro bahamusubiza iwanyu kugira ngo ubeho kubera hari amahoro ico gihe rero abantu bariko baravuga yuko ati amahoro ahari basabye ubuhungiro birumvikana kuko nta kundi bavuga ko babuze ko ari amahoro ababwira batisubira iwanyu ni ukuri rero numva umengo bigoye cyane nibaza ati none ukuri ni iki ko tubwoma tuvuga ngo ukuri ni iki nk'umuntu ariko aravuga ko hari ibihumbi 500 by'impunzi niga aravuga ko hari abantu barenga ibihumbi 200 batashe none bumva ukuri turiko turavuga ari ukuri hanyuma nibaza ntiwavuze abahunze ba abo bavuzwe mu mazina isoko abarundi dukwiye kumenya yuko atamuntu asumba uwundi itegeko ritegeka kuvuja hejuru y'abantu bose nta kuvuga ngo utunze abana uharanira agateka kazina muntu ngo utujahije y'amategeko je ni bavaye uko ico kintu nitwamara kutumba bizo abarundi bizotera imbere
igome tubibutse inshuti mwese ko muri ko marabandanya kumviza iradio hejwe ya Amerika turi kumwe na Jean Ndayizeye mwiriwe neza
maramutse ndakuramukije
muri hehe
je ndi muri state ya Iowa
Iowa muri leta z'umwe za Amerika
ego ndaramukije abatumire bose
barakumva duga kwijambo ikibazo cy'umvire mu kanya gato
ego menda gerageza nchacagure jewe nashaka guhagarara kubijanye n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi jewe mu bisanzwe igihugu cy'u Burundi umutekano uko ndahazi uratekanye kandi urakwiye kibazo kihari umutekano muke uri kurabo bari hanze nkabo ba Leonard Nyangoma yari we warabona ku mutekano mu Burundi tahari kubera ari hanze ntabyabona mugabo nkatweke tugenda tukatemberayo kaje mperuka mu kwa gatanu ku mwaka uheze naratembereye hafi nka hose umutekano nta numwe andika numa mutori wanje n'ubu ni yari yagiye gufata Jehova kasi mu kiruhuko cy'iminsi mikuru na wenye narabandanya avuga ati umutekano ni wose hijya no hino rero byanezera bo bari hanze baba politike nibo bateze umutekano muke mu kubandanya bahimiriza n'impunzi zigorewe hanze ko zotahuka nabo kubera baca babumviriza bakagira ubwoba ati ntibashobora gutaha nibareke impunzi zitahira nabo ba politike nabo nyine bavugira hanze nibatahe baze kubaka igihugu cy'u Burundi umutekano ubandanye usasagara nk'uko uri kurabandanya hanyuma imitima y'abantu ije hamwe n'ahandi bari baguma batera urwama ati umutekano ni muke ngo abantu babandanya bitwa hirya no hino jewe ngaha muri Amerika iyo noguriye televiziyo mu gitondo ndaba makuru nta siteti nimwe ibura iticiwe abantu mu nsanganyizi na ziriya none novuga ko Amerika atamutekano hari ingorane nk'izi ziba hose ni ku isi yose rero batureke igihugu cy'u Burundi kibandaye mu mahoro uwanga u Burundi nawe niyikumire mu makungu mugareke guhungabanya umutekano w'abibere mu gihugu bari ku kizi murakoze
murakoze Jean Ndayizeye amakuru mwashikije ko hari abanyapolitike bo bahanura impunzi kudatahuka n'amakuru mushobora kuba mudafite ivyemezo ariko reka tubaze n'abashinzwe nayo turi kumwe icyo bavuga kuri ico cyimvuro gisa n'ikibazo n'icyimvuro cashikirijwe na Leonidas reka dutangure kuri Nyangoma Leonard mukanye gatoyi cyane rwose ibi nibibazo mwamaze kwishura
bo ivyo uyavuze imivya ibindi byinde byo kubesha gutavugisha kuri ba utamutekano uriyo kandi sitwebwe twenyine tubivuga none ereka umutekano suvuga ngo nuko uriho ngo nuko hatari ingwano iyo mvuga vuga je narayumvanye n'abategetsi b'igicenge bahora barongoye Burundi je ndaranze ngirabo narabonye indwaro zagizira kwirikirana nkazosi naho nari nkiri muto none nguye ari muri Amerika nawe hagaze hari akavuga uko none muri Amerika ubona hari impunzi zingana iki ko abanyamerika batariko barahunga none wiyumvira yuko abo barundi bose bahunga bato bato abakuru nkabo data ndavuze amazina wiyumvira rero ko bahunga ubusa abashinga abamenyesha makuru bahunze abaharanira agateka ka muntu uyu mutama nayo uko ari nk'uyu mutama Claver w'intungane yahunze ubusa icatumye ahunga carahavuye kirahavuye iyo tena bwoba rero riho mu gihugu ko ribandanya nanyu numva n'undi munsi umushikiranya kandi ibintu baro hagati ariko aratera ubwoba amasindika ngo ariko aranka gutanga aya mafaranga bariko baraka abanyagihugu ku nguvu yo guterera amatora ejo byose ni tena bwoba yari tena bwoba hari ubwoba mu gihugu ni kuvuga nta mahoro abariho nta mutekano ubiho
ego me namwe
ntangwani imwisi utabyiriho
ego me mushya ntahe Edward Bizimana namwe kuri ico kibazo nyene akanya gato mu musana n'abacishwe
ego musana abacishwe ngabona ko mbagaruke kuri ikintu nitubandanye duhenda abarundi tubafata nk'ibijuju kuko nagomba mfata akarorero ku bantu bamaze iminsi bahunga bashyira mu kintu iyo hari mediterane ngira ngo abatumire n'abarundi barabikurikirana urabye benshi umuntu ariko aravuga bahunga ibintu byinshi nibavuge rero ngo ejo naho mu Burundi bavuga ngo data wanje ngo hari amahoro abo bavuga ko ari amahoro hari ko abantu bazoreka kubambanya basohoka igihugu abasohoka igihugu bamusohoka kumvo nyinshi muri Senegal hari yabahunga muri Nigeria hari yabahunga muri Nigeria hari yabahunga ibihugu byose hatari hake bari kabahunga abantu mwarumbise abantu benshi bamaze iminsi bagwa muri iyo bahari iyo babahunga baje bajiburaya none abo barundi avuga bari muri etage ni bari hehe uyibaza ko bose baba bahunga ibyo uwo mushinga ntahe nyango bari ko aravuga uguhunga rero biva kuri byinshi hari abahunga barondera ubuzima nkuko nariko ndabivuga muravye ibyo biheruka iburaya birirwa barakira abantu bahunga ibintu byinshi iwacu rero bacu bavuga baca bafatira mu kivunga ngo bahunje umutekano muke n'ukuri nibaza ko iyo dukwiye kwikebuka tukavuga ibintu ko biri
namwe mushya nayo gabanye ndaruzani mugira icyo muvuze cyane cyane kuri
nagira ngo kumbure
inyishu ngufi ko mwamaze kwishyura icyo kibazo
ngufi cyane ngira ntidufise ibyo tuzi bimwe twumvise bimwe mugabo haciye imyaka irenga ibiri yose abantu benshi mu makungu abantu benshi Burundi baba bata amahoro ariho i Burundi bahunga bavuga ngo hapfuye umuntu hariya hapfuye uwundi naho bahahunze umuntu umwe canke hapfuye umuntu umwe mutamenye icamwomoye canke icamwishe ejo hazopfa abandi benshi twoharura rero ngo ko n'ahandi bapfa uzi wacu ko bapfa ntacyo umwana wawe apfuye arozwe canke apfuye agwaye gusa cyo kimwe no hari hari uwamwishe iyo hari uwamwishe nuko yohabayica n'abandi niho bituma bigoye atawamuroze nako yagwaye imana iba yamuhamagaye ukabagara ababanyi mukaganira kuko muzi icamwishiye amahoro akabandanya ariko mudatoye icamwishe canke mugaguma mwidogera umwishe umwe nta mahoro akaboneka uburezi bavuga mu gihugu bwanje nagombye kubisuzuma byose nibaza ko byinshi ari byo duteza rero kumenya ko aya mahoro abantu hari abantu babuze amahoro abarongoye abandi bagategereza kubumviriza kugira amahoro agaruke ikibazo cyane cyane cya leta imbere y'abandi bose kuvuga yuko ngo kwa handi bahumwa kwa handi bapfa ngo ntacyo Burundi birateye ubwoba pour moi birateye ubwoba cyane
nibaza
yuko twogerageza gusaba abarongoye abandi mu gihugu bakatuye inyishu y'imvaho y'umutegetsi
tubibutenje tumwese muri ko murabandanya kumviriza radio hejwe ya Amerika turi kumwe na Moses mwiriwe neza
mwiriwe cyane
muri hega Moses
neza Pretoria
Pretoria izina ry'ikirundi ninde
afite
niyo nkuru moyiza murafite ikibazo cy'imvuyo
yego nafite ikibazo ni ngira cyo kwiye cyane cyane
yego
nelo kisaba singa nahe abakiri aba bekane bandi na barambuye n'ikintu makamusha na tenyene
yego
nawo kisakora hari cyane ku kibazo cyerekeye igihugu cyacu ni bitashoye kurangurwa cyangwa imizi bo bari ari mu gihugu kwa tarasira mu ngiro ariko na cyane cyane nagomba cyose abantu cyambere no banza ni kugira cyenda bahamwe gatoya niko bato kwegeka makosa meje cyane kuri leta kuko nabo nyene mu nimbaro mutekano baba wahungabanye mu Burundi nabo nyene baba bafisemo uruhara na cyane cyane kuko nakuntu leta yonyene ntagare iyo yohungabanye umutekano wabigeje gucungera kuko nkajewe nagomba nse nkubeshuza gatuje kuko naherwa na gutendera mu gihugu cy'u Burundi ko nabo nabyumva bayivuga kuko narusanze kuko iyo kuko nakora nakunda kuzivuga bayivuga abanyepolitike baba bato nabahunze igihugu bavuga cingo umutekano ngo wadabutse wakabaye mu Burundi ngo inzira hiye uko nagiye tukana bitanze nta n'utu tunamwe nigeze numva naje nagize ubwo bana batwabana bavuga ati yamaguza mu Burundi ubugiye guhera mbuga gusa kimwe no ico niboneye nagerageje kubona nuko gusa abanyagihugu usanga babaye mu bukene utagira izina ariko gusa ico cyose kubihari nambara umutekano muke mu butunze w'ubuhari cyo ku mafasi ahubwo abanyepolitiki ntibagira bumvikana kugira ngo batubakire igihugu bagire ni bashyire hamwe imitsima bariye umwe wese kwa mabuga ati ni jyewe mwe kurongora igihugu bariye gushyira inzira zabo imbere ahubwo bashyire neza y'umwene gihugu kugira ngo umunyagihugu nawe yiyumve ko ari no bwici mu gihugu cyiwe kuko nagumana nse nk'ubwire cyo mvuga gitonya umunyagihugu n'umutekano w'igihugu cy'u Burundi ntagahunga ngo ni kubera imvo za politiki ahubwo ahunga kubwo inzara abesha ngo inzara mu Burundi icyo kintu ndakizi neza cyane kuko ubukene buri mu gihugu narabwiboneye nibi naboneshije namatsa yanze aho nagiye bumvikana kugira ngo barabe n'igene abanyagihugu ubutunzirwa kwiyongera mu gihugu kugira ngo abanyagihugu bahunze igihugu baze bagaruke mu gihugu ego nibareke gutera amajambo cyane cyane gose ahubwo nibagire ikintu kwemera abanyagihugu bagiye kubakora kugira ngo umunyagihugu ashobore kujya akajyama akumva kare mu gihugu kiyiwe atanekera yokamara ku mutwe
murakoze niyo nkuru Moses kuri ico kibazo nibaza ko gisa ni ico kibazo abandi bose bashimviro abandi bose bashikirije ariko ngomba mbonereho akaryo ko gusaba abatumire turi kumwe bagire ico bavuze batera kamo abantu bose bafite uruhara mu bwo bwicanyi turakunda kumva makuru avuga ko hariho mutamakazi yatowe mu ruzi hariho abo bose akamumotera umuntu wese afite uruhara mu bwicanyi bwandanya mu Burundi naka mu kanya gato reka dutangure kuri ambassador Edouard Bizimana
ego murakoze cyane nagomba ngaruke ku kintu nyakuba ambassador Gamariel yavuze avuga yuko ngo bavuze ko ahandi bapfaye iwacu bapfuye ngo atangorane ari bisanzwe ico kintu nibaza ko atamuntu yakivuze je cyo navuze navuze nti turabe ibituma abantu bahunga ndatanga nakarorero ijo rero n'ukuri ntihagira abantu batumva nabi bavuge yuko twa ko umuntu apfuye ari bisanzwe umuntu n'ikiremwa cy'Imana ategezwa kubahirizwa nta woshikira rero ibyo bintu kandi sibyo navuze hanyuma ikindi nacyo yewe mbona turiko turavuga tutagira umuntu avuga ngo leta ego me leta nabantu leta ni jewe leta no ubona ababashinga naye dusanga ikiganiro n'abarundi bose hanyuma sinige no bivuga mu cyongereza bavuga ngo it takes two to tango nukuvuga ngo bisaba abantu babiri muri uri kuratamba wenyene bakubona kuri umusaji donke nibaza yuko abyumutekano ibyo guteza imbere igihugu bituraba twese ntitubonere ngo bungori hariya ajeho ni mu gihugu ngo cyo mvuga ati ntibindaba ahubwo reka ngo mesemere yambuge yuko umengo mu gihugu ataki hari leta ukamengo leta ni kintu sinzige ne bakita iki gisinzwe kiri ngaho leta n'abantu ni twebwe n'abanyagihugu ico rero nibaza ko umute ba twese murundi wese afite uruhara mu gushimikira amahoro n'umutekano nabo bantu bari hanze kuko uvuga ngo leta utumenga n'ibyabyo cyo tubumenga n'ibyo bya 2015 bagomba gusenyura gusa bavuga byose ati leta nisenyuke nta kubaka rero nta ntumbere yo kubaka ibirimo muri ijoro y'ibintu
egome mushya nta nyangoma Leonara akamumotera umuntu wese afite uruhara mu bwicanyi nkuko twabivuze hari ibinyamakuru bitangaza abantu batoye abanyagihugu basanzwe batoye hirya no hino ugasanga batoye ari biziga birakunda gushika rimwe ni akamumotera umuntu wese yoba adurumbanye umutekano ku mvo zitandukanye niki naka nyangoma leo na
ko munzi mubizi yewe sinokwigira shigicana gatonya umuntu wari we wese ahungabanya umutekano narijya cyane cyane kuko twabivuze biba biko bikorwa na leta kandi ariyo yategeza gukingira umutekano w'abanyagihugu ihongoye uwo mushinga ndahe ambasaderi Edouard yavuze ko leta ari abantu n'abantu igizwe n'abantu n'ibyo ariko iyo tuvuze leta tuba tuvuze inzego zijejwe amabanga y'ukurongora igihugu inzo hejuru hari umukuru w'igihugu kandi ni urabye umukuru w'igihugu yo leta nibyo biramutse igihugu ikibaye cyose burya mu gihugu bivugwa leta ari ibyiza ari bibi bivugwa leta nibi nibyo muvuga byo guhunga inzara navyo nyine byumvikana mu Burundi imvura igwa amezi 8 yuko abantu baba bahunga inzara navyo nyine rega inzara irahungabanya umutekano wagumbira mu bihungu bagabanya umutekano turetse zambonera kure leta ikoresha cyane cyane muri bibi rero twotera kambu abo bose na cyane cyane leta yuko bujinama ngira ngo turaruka n'akanya kubinuganza bujinama kugira ngo uruhagarikwe mu gihugu nibara kuko urabye mu karere turimo Uburundi nibwo butanga karoro kabi ari mu by'ubusuma ari mu by'ubwicanyi mu karere k'iwacu kandi tubimvira ko bishoboka cyo gihe nacyo cyo nkuko bamwe babivuze mizova mu nama n'ingingo kuko ingorane niyo ziriho nuko bazicarira leta ikemera nabo batavuga rumwe bikicarana bakaganira bakiga inkomoko z'ibibazo hanyuma tukabitorera umuti
egome umoshe na nyangoma muravuze ibintu bikenewe gutohozwa ku bwicanyi bukorwa na leta mukaba kandi muvuze ko mu karere ka kiyaga bimini uburundi aribwo uri imbere mu bwicanyi n'ubusuma ivyo ni ibintu ibanze zobanza gutohozwa ariko reka duhe ijambo ambassadeur Gamaliel Ndaruzariye nawe nyine agira icavuze cyane cyane kamo yotera k'abantu bose bo bafite uruhara mu bwicanyi haba bagandagura abo bapfa amatongo cyangwa ibindi izindi ngorane za politiki n'ibindi byose.
Murakoze nibaza kwa kamo n'ubu nyene igihugu kigwa n'abagabo niko gituma nitwotera kama abicanyi tubatera kama ngo bagire iki abicanyi ni kubahana dutera kama abarongoye abandi mu gihugu abarongoye abandi mu bya leta abarongoye abandi mu bya kiliziya mu mitima ko aribo boje imbere uhumuriza abanyagihugu ntibagwe igihumura kubera abo bicanyi icyo rero gituma yuko uri imbere y'abantu navuze leta kuko ari irongoye uno munsi leta iriho niyikurikira n'izokurikira niyo ngomba kuvuga sivuga abantu gusa ije imbere y'abandi ihamagara abanyagihugu bandi muri kereziya muri sosiyete sivile mu bashingantahe uti ko abarundi baguye igihumura habaye iki tugire iki ngo gihere nico gituma tuheza kuja kuganira hamwe bikenewe bagahamagara ababafasha nizo bari batanguye muri East African Community nibaje hamwe baganire babaze ingene bohumuriza abarundi kandi birashoboka amakungu yiteguriye kubafasha nimbo ni gituma rero bitokunda amakungu yiteguriye kubafasha igihambaye rero kuri leta niri imbere y'abandi yiti ngo tugende kubaza cyangwa ngo tuje hamwe turabye tuzopfundika twobwira amakungu ko tubona igihugu cyacu kujinama n'ingingo rero nico kiri imbere nico nsaba abarongoye Burundi bose kuva kuri leta bashaka kumutumba iyo hateye insuna kumutumba hari inka baje inama kuraba izitarafatwa ko zohungira ahandi kuwundi mutumba isuna itariho ni ingwara ihamba ingwara dufise rero y'abantu bapfa iminsi yose y'abantu bahunga iminsi yose ni ingwara y'ikiza mu Burundi tuje imbere rero abarongoye abandi baje imbere bicare hamwe barabwiye ngo humurize igihugu ituze rikagaruka
niba
bari imbere z'abarundi bose babicanye hari barabazi barazi mu migambwe barazi muri sosiyete sivile barazi mu bakiliziya barazi muri leta mugabo leta niyo iri imbere tuje imbere y'abandi ti ngo tuje inama turangire ibyo kintu
tubibutse inshuti mwese ko muri komo abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Augustin mwiriwe neza
niwe neza kuri rya Amerika
muri hehe ga Augustin
yo ndi mu Rusaka muri Zambia
izina ry'ikirundi ninde
ni Munezero
Munezero uduka ku ijambo ikibazo cy'imvuriro turi kumwe n'abashinga ntahe batatu ambassadeur Edouard Bizimana ambassadeur Gamaliel Ndaruzani n'umushinga ntahe Nyangoma Leonard arongo mugambwe CNDD uduka ku ijambo
ego jewe icho nagomba gusa n'uterera na kama nagomba gutera abanye politike bo mu gihugu muri make ari umunye politike akundi gihugu ntiyoshira inyungu nziwe imbere ahubwo yoshira inyungu z'abanyagihugu kuko hari umugani bakunda guca mu Kirundi ngo aho imfizi zibiri zigwaniye ibyatsi nibyo bihasigara turakunze kuyikoresha iyo migani mu Kirundi rero uko mbona nuko boshobora gushira imbere inyungu z'abanyagihugu bagashira neza imbere y'umunyagihugu gutyo bakumvikana ibintu bikagenda neza ama kuri iki cyo cy'ubwicanyi muri make sinibaza ko atarugu kwanga ubutegetsi buhari ntawo kwagiriza kuko ntawo ubizi neza nabo bavuga ngo ubutegetsi bari ngo nibwo bwica abantu ntawo byagiriza kuko biboneka neza ko imigwi yose yo yabanye politike isa ni itana ko nisha niba nishira ku butegetsi ubwicanyi ariko jewe no bwa kwera ko nta buhamya bazi nibaze ko ico kintu nyakobawa nyango baravuze nibaza ko atari cyo
ego me murakoze Augustin murakoze cyane gose reka tuhaye ijambo abashaka naye turi kumwe ikibazo kimwe ikindi kibazo abanyagihugu bashikirije cyane gose nico kibazo umushaka naye Augustin avuze ikibazo cuko abanyapolitike bashira inyungu zabo imbere badashira inyungu z'abanyagihugu imbere mu byo bakora byose bakavuga ko byibonekeje no mu biganiro bagiye barajamwo ambassadeur Gamaliel Ndaruzani ivyo mu bivuga kwiki
si niba za kwanya politike ashinga fashira inyungu zabo imbere kuko atamora ari mu gihugu nta nyungu bafite inyungu zabo zizokomera igihe amahoro akomeye mu gihugu nico gituma rero bazahuri imbere y'abandi kugira haba amahoro aho barongoye haba amahoro niyo hunye inyungu zabo zizotera imbere sino bagiriza rero ngo mu byo bagira ngo bashinge inyungu zabo imbere ngiya nibaza yuko abo bagira gutyo ni kutabishobora ariko inyungu zabo ziriho igihe hari amahoro gusa nico gituma na nubusubira kuguma mpamagara kwabari imbere y'abandi hari aho tutabumva benshi nibo bakwiye kuvuga ingene twoja hamwe tugaterera ivyiyumviro tugaterera uko leta ishaka cyangwa uko leta idusabye gufasha kugira ngo amahoro agaruke mu gihugu abantu bareke kugihumura barimwo ino garuka kuco bahunga cyo badahunga cyo mbona nuko bahunga niba bari gihumura gusa rero badoca baza n'ingoga nica batari gihumura barahagorewe rero naho bakeneye inyifu y'abagoye
ego me
tubiyemo rero abari imbere y'abandi tuje inama twicare hamwe ndasavye ndasagasagiye abari imbere y'abandi gusubira kuja inama mu mishikirano bakabazanya bakiyumviye ati dushikirize iki mu mahoro y'igihugu nibo bari imbere nibo tubishinze ntabwo nabagirije ariko uri imbere nibazobibaza cyane gusumba ubundi nico tubahuje inama rero kugira haza amahoro mu gihugu
ego me ambassadeur Edouard Bizimana umushyira nahe Augustin avuze ko abarundi eka abanyapolitike cyane cyane bashira imbere inyungu zabo ivyo mu bivuga kwiki hari ivyemezo mubona
ego muhundire gatoyi ngaruke nshubira inyuma gatoyi mbona tumwe gusa twariko turavuga ibituma abantu bahunga nukuri n'imvugo ica njamugongo nk'iyi numvise abatumire bariko barakoresha iratuma abantu iri mu bituma abantu bahunga uvuze nka hariho nk'umwe utumire yadondaguye intara avuga abantu bariko barapfa n'ibyo abantu babyumvise baracika imvutu kandi atari ibyo kuko jewe ntabyo ndumva mperuka mu Burundi mu kwezi kw'indwi hanyuma naratembereye nanje mu gihugu ibyo bintu ntabyo nabonye mwumvise rero umuntu avuga ati aha ariko abantu bariko barapfa hari hariho abantu bariko barapfa sinzi ko babafite ibyemezo ibyo biri mu mvugo z'incamugongo n'ukuri nibaza ko biri mu byo twokora kugira ngo tuvuge imvugo iremesha hanyuma hari uwavuze ngo imvura iragwa amezi munani ngo ntibwe n'inzara yogwa nabo baramwibutse ko mu ntara ya Cankuzo muri iyi minsi imvura yaraguye igwa nabi urubura ntabo bantu uravye jewe nabonye amafoto ntabo bantu ntashobora kwimbura ejo abantu batabagarukiye ko abatwara bakabagarukira ko n'ukuri ntibazokwimbura bidufate rero tuze turafata ibintu ataho bifatiye ngo tubishigikire ko tubyumvishe abantu ico kintu nashaka n'ukuri batwumva ratwebwe tuko turaganira tubisubire ko ngarutse ku kibazo mwavuze abanyapolitike bahanira inyungu zabo bariho kandi biranatuma tudatera imbere ibyo dukora bigatera imbere kuko benshi ntibashira imbere ineza y'abanyagihugu bashira imbere ineza yabo murabye rero nk'aba bantu bagomba bavuga ngo bagiriza leta ngo ntacikora mugabo uravye yewe ndagerageza sindi hafi cyane mugabo ndakurikirana ibibera mu Burundi kenshi habaye ingorane ahantu murambona abanyagihugu bari mu ntwaro babagarukira ko bakabashira agatemanyi ibyo rero nibyo nibaza ko bikwiye kuja imbere ntitubandanye cimvutsa abantu mu bihugu ni nyabagendwa kandi ingorane zihari n'ingorane zizohera abanyagihugu bagiye hamwe bagakora umwe wese akavuga ati aho ndi nkore igikenewe kugira ngo nsimbakaze umutekano navuye ngo ndabitanye leta
agagenda agatoba hari agatera igrenade mu bantu agasabura ngo leta ngo biraba leta n'ibindaba n'ukuri nibazaje ico no shimikira ko saba ko umuntu wese hari yovuga ati nkore igikenewe kugira ngo umubanyi abe mu mahoro nanje ndo mu mahoro gutyo igihugu cyose kiri mu mahoro
ego mushe na Leonardo Nyangoma abarundi batari bake cyane cyane batari muri politique abanyagihugu basanzwe bavuga ko abanyapolitike kenshi na kenshi bashira imbere inyungu zabo ivyo bintu murabibona canke muvuga kwiki
Jena nasojye umuntu abivuga amugire nk'inyungu cyo ndubonya politique ndambarire inyungu zanje nasize imbere ambarire ibyo fise ibyo ntunze byerekana ko ishira inyungu zanje z'umugambi wanje imbere ariko kuvuga umugambi wose tuvye umunye politike arongoye umugambwe aragerageza kugira ngo ibyiyumviro byiwe by'umugambwe bije imbere y'ibindi iyo nivugo abantu benshi bapfa kuvuga badafise ibyemezo badafise n'insiguro icyo novuga gusa kuri ibyo akuzwe ntikamurikwa wiyumvira ko abantu naho mudataho b'abanyepolitike batera ubwoba ngo nta mahoro mu Burundi ariho yuko abantu bohunga babona yuko hari amahoro ibi navyo avuze by'inzara yatanze akaro rero nimba urubura rwaraguye mu canguzo canke ku wundi mutumba ari ku muweza ari mu Rutana ahandi barimbura bakagira n'umusesekara bakaronka n'ibyo baterera abo bagize impanuka aho haguye urubura iyo siguro numvise nifashe cyane naho ibintu bigaragara byemeza yuko mu Burundi umutekano atawuriho ntawe usubira kwigaruka ko nkuko benshi nkuko Gamariyeri yabivuze cyane cyane ibimenyetso byinshi biriho murabikurikirana hariho amaporo mpuzamakungu imashirahamwe mpuzamakungu hari amaporo atangwa n'amashirahamwe atanyumva afise mu bya politike y'agateka ka muntu ni menshi cyane ni ukwemera kabi barakuze leta cyane cyane kugira ngo umuntu yihane abanza kwemera ibibi yoba yarakoze cyangwa ibyo byaramuciye mu mwanya ntabibone hanyuma agahanuza irebe ibiganiro tuvuga ni ikintu gihambaye kuko byaranadufashije mbere twagize ko n'akarorero umwaka w'ibihumbi bibiri igihe twatera igikumu ku masezerano bibiri Arusha bariko baragomba no gufuta nabo nyine baraciye mu biganiro by'ukugarukana amahoro kandi barabona yuko byari byagiriye akamaro igihugu nabo nyine ibyo bavuga mu myaka iri imbere bazobona bibagaruka ko bazosubire rero
kuri
ifuzo batiye tugira ibi ariko
ndabona kanya katujanye
amaze kurenga ingombe
tuyibutse ko muri kumara bandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Ismael Ndayishimiye muri Veneza Ismael muratwumva ndabona umurongo wa Ismael utariko urakora neza ariko nagomba tugaruke ku kucimviro twashikirije kuva mu ntango icimviro cyo guhindura imitima ikahaba no mu mvugo haba no mu ngiro mushya ntahe nyango ba Leonardo ikintu mwebwe kubwanyu kugatwe kanyu muhindura kugira ngo muterere mu gutsimbataza amahoro mu Burundi niki ikintu muhindura haba mu mvugo mu ngiro ika intererano mwotanga kugira ngo amahoro mu Burundi atsimbatare niki
bo ico no terera byinshi cyane babivuze muri iki kiganiro twariko turavuga jewe mu ntango nayo nabivuze yuko namwe ngerageza gukebura leta kuko leta niri imbere ya bose ku bintu bibi birikira korera abanyagihugu nkongera nkatanga n'umuco mwiza ingene yokora kugira ngo abanyagihugu bagume mu mutekano bagume n'amahoro ntiba inzara tuyituze ubutagitaruka ubukene tubusezere rero uyu mwaka yaba leta n'abandi bose bukwikebuka maze tukicarana tukaganira ta gukebana tukabwizanya ukuri nk'uko twatanguye tubivuga ku bibazo byose abantu babona ko birabye inshinga igihugu ntihagire ikibazo na kimwe dutinya kuganira hanyuma tukabitorera umuti hamwe twicaranye atatera bwoba ririho ico nico gikwamba
hamwe no kuvuga
cyagaruka nituze mu gihugu
hamwe no kuvuga ibintu bimaze gutohozwa hamwe no kuvuga ibintu bimaze gutohozwa ariko ndabona kanya katujanye reka tusabe duhi jambo ubundi muri anyu radio ijwi d'America Jean de Dieu muri neza
ndagize muri we
muratwumva muri hehe mu kanya gato nyarutse
ndi bujumbura ndi bujumbura mu Burundi
izina y'ikirundi ninde
mukamara kiza Jean de Dieu
mukamara kiza mu nyarutse cyane rwose ikibazo cyimvira mu kanya gato
cyo numvije ibintu abatumire hamwe nabagiye bashikiriza amajambo bashikirije ndabona yuko Burundi atabuzegera mufite amahoro kuko uri kuravuga yuko mu Burundi ari ituze twese turahari turahabona nta muntu n'umashikize cyumvira gitandukanye n'icyo butegetse ubishikirije ubugwanije ibwirizwa nshingiro urarufashwe uno munsi imbonera kure zihaye ububasha buruto bwo abajejwe umutekano uno munsi ubujejwe umutekano ntavuga imbonera kure nizo zivuga none ibyo tuzera ibihehe ikimato cyerekeye guhungura impunzi twese twarahunze nta n'umwe aje kuduhungura tubonye ibikenewe tubonye hari ituze twarahungutse rero ntibahende abarundi bahunguke nimba bakiyumva batohungwa niba bareke na twebwe tuhari nuko tworohewe
nuko murakoze Jean de Dieu reka duhe ijambo ambassadeur Gamaliel Ndaruzani giri cyavuze kuri ico kuvyo mushikirije mugabo ucusozera utubwira namwe mushiga ntahe Ndaruzani ikintu namwe bwikugatwe kanyu mwohindura kugira ngo ituze kamute muterere mukuza garukana amahoro mu Burundi amahoro nkuko bavuga kwetsimbataza duga ku ijambo
murakoze ndashimishije ntaje kuvuga aherereye nawe kandi yavuze haherereye ndavyemeye cyane nicyo gituma leta ifatanyije n'abantu aho baherereye ari benshi mu misaba bavuze iraheze ikaraba iti none igihugu kirimo ituze kirimo itekane nibaza n'ukuri ko ataririho ridusiga n'inkore ku maso igihambaye rero ngomba guhereza ko ngo nongera gusubira kuvuga nabuze abarongoye abandi bari n'ibanga rihambaye imbere y'abandi yo kwicara hamwe bakarondera ingene Burundi bwo kogorora mu mahoro icyo gituma abanyepolitike kuko ari bashinze bya politiki bangana ubutegetsi n'ibindi kugira barongora abandi bahanuza abandi mu gihugu inzego ziriho z'abashinga ntahe z'abemera Imana n'izindi ku mitumba mu gihugu mu maprovensi hanyuma bajana ivyo vyiyumviro hamwe gufashanya kugira ngo politiki baje hamwe mu nama bashyira mu vya vyiyumviro barani ngene twova muri aka kaga kuno munsi
egome
turi kwifi inkore ku maso tukeneye kuja hamwe kuganira hanyuma tukagica dukuyemwo ehandi umashize ukwiwundu kwiwe ziko turagabangana Burundi tubutabagura kera umugandu w'umwe yavuze ati ubwo Burundi mutabagura umusuru ukubarira muzokura hehe n'ufite Burundi bumwe
ndabona kanya katujanye ndabona kanya katujanye ndabona kanya katujanye ambassadeur murongo wiwe usa n'uta ambassadeur Bizimana umurongo wiwe ndabona utare usa n'uta ari kurakora reka duhe ijambo rya nyuma mushya ntahe Nyangoma Leonale mu kanya gatoyi cyane rwose ikintu mwebwe mwokora kugatwe kanyu ico nakibabajije ariko mugire n'ico muvuze kubishikirijwe no mushya ntahe Jean de Dieu mu kanya gatoyi cyane rwose
uyo mushinga ntare jandoje ari hagati mu gihugu twavuze ya ibyo twabyo tuvuga nawe nyene yabivuze yemeje yuko atatuzerere mu gihugu turavye amabi abanyagihugu bakoregwa n'inzego z'umutekano canke inzego imigwi yashinzwe na leta nk'umwe bita imbonera kure rero tugarutse ku byo twashikirije ku byiyumviro byo kugaruka nituze twabivuze mugabo iciza n'uko gisubiramwo leta nikubita gashi uyu mwaka yemere ize tuganire igihe ibiganiro nabo batavuga rumwe maze mu mezi makenya tube twagarukanye ituze mu gihugu amahoro mu Burundi Burundi ntusubiye kuba itukisha mu makungu
Mushyantare Nyangoma ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo tuganire. Turashimiye kandi na ambassadeur Edouard Bizimana, umurongo wiwe uracitse mu mwanya wa nyuma. Turashimiye kandi na ambassadeur Gamaliel Daruzani. Turabashimiye nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cy'uyu munsi. Tukaba kandi dusubiye kubatira kamo mubandanye mwumviriza ibiganiro vya radio Ijwi ry'Amerika, kandi mubandanye mudushikiriza ivyiyumviro n'ibibazo cane cane mu kiganiro muri isanga. Turabifurije mwese rero umugoroba mwiza, mugire amahoro n'amahonda muri uyu mwaka mushasha w'2018.